Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwibonezeza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkomikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ku munsi wa 7 iheze icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo hamwe n'umushikiranganje yajejwe intwaro yo hagati Pascal Barandagiye barakoranije abarongoye imigambwe mu nama yabereye i Bujumbura mu Burundi. Intumbero y'iyo nama kwari kurabira hamwe ukuntu ikibazo cyo kutihanganiranira hagati y'abanyapolitiki hamwe n'abanywanyi b'imigambwe itandukanye coranduranwa n'imizi. Amajambo yahavugiwe asa nayejeje agatima abatari bake ku kibazo cy'indyane mu banyapolitiki hamwe no mu banywanyi b'imigambwe itandukanye gishobora kurangira. Mu kiganiro cyo munsi twatumiye abashinzwe nayo babiri b'inararibonye mu byerekeye imigenderanire. Turi kumwe na Ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Rusiya. Muri neza Ambassadeur Bizimana.
Muri neza kandi ndamukije abariko baratwumviriza.
Murakome ngaho.
Ego n'amahoro buke buke naho twagize ibyago tukabura umunyeshure ibisigaye nishawa buke buke.
Turifatanije namwe muri uyu mubabaro.
Le murakoze, murakoze.
Turi kumwe kandi na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye igeze no kuba umushikiranganje ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi. Mwaramutse neza Ambassadeur Ndaruzaniye.
Mwaramutse neza, nagiye mu namo krize mushantare Edouard Bizimana.
Ego menda byumvise, murakoze cyane Ambassadeur, ndabahaye miriwe.
Kandi dusangiye umubabaro ko mwabuze umunyeshure n'umwana wacu, natwe tusangiye umubabaro.
Ego murakoze.
Murakoze mwese. Reka imbere yuko dutanga ikiganiro twumvirize umwe ubutumwa bwashikijwe n'abategetsi bari muri iyo nama. Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara cya Bujumbura, yatanguye avuga ukuntu ikibazo cyo kutihanganira cifashe mu gisagara arongoye.
Gisagara cya Bujumbura, amahoro n'umutekano birakwiye kandi biragaragara kuko benshi niho muba, ariko ntitwosiga inkore ku maso. Turabona hamwe hamwe ko bitariko biragenda neza, kuko byarigaragaje muri wikendi iheze aho muri komine ya Mohaba ikibazo cy'ukutumvikana no gukorana hagati y'umugambwe SNL n'umugambwe CNDD-FDD, ariko ntibyashyize ku rwego twavuga ngo birarengeje, ariko iyo raporo natezwa kuyitanga kuko mu byo mwiga, mu byo muvugana birimo. Icihutiwe twarahagaritse byariko birakorwa n'abashamiranye, hanyuma utekano uragaruka.
Rwasa Agatona we arongoye umugambwe SNL ofisi abanywanyi bama urabujwe ashira amakosa kubajejwe intwaro.
Aha rero nosaba yuko inzego zibijejwe bamwe babonye bose mu byo bakora ku munsi ku munsi bogerageza kuba abantu batagira uruhande begamira, haba mu gipolisi, haba mu ntwaro, haba mu bucamanza, kuko hari ibintu biduma biba byisubiriza ukibaza izo nzego icyo ziriko zirakora cyanye iyo zagiye. Aha none navuga yuko hari abastanteri bamwe bamwe by'ukuri bakwiye subigwako.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye avuga ko hari n'abanyapolitiki bamwe bamwe bafite inyungu muri iyo nyifato yo kutihanganira.
Iyo turiko turavuga rero iby'amatora kenshi turavuga tukavugana twebwe abatwara imigambwe, mugabo hari ikindi kintu turibagira abanyepolitike bakomeye bari mu nzego z'igihugu ngaha bakomeye nabo bafise uruhara muri ibi hagiye hagata amatora ushima ari bafise uruhara ubwa mbere bataka kwimvira igene bagira bakugwa kora biyumvira batamatora ntazosiga amahoro bahamuka kuruta mbere twebwe rutwara imigambi rero iyo turiko turi turarabuka menga amaso yacu yoguma araba abatwara imigambi burya tuba twihenze naho nyene ni tubusubire turabe neza abo banyamigambi bari mu nzego z'igihugu mu nzego zitwara igihugu niba barananiranye rero abaserukira leta baramara maje leta bavitaho tetraizo nubuhemu twihimize 30 tuvuge tuti iminsi 30 ni sesero fe kandi tuzosuragura tutatuvuga tuti sesero fe definitive ubu rero birabaye amahoro mu banyamigambwe ntibizosubira kuko tuzosha dufata imyanzuro ikwiye ku buryo bagira ico batinya.
Gaston Sindimwo vice president wa mbere w'u Burundi asaba eka yararongoye iyo nama yasavye kwibigize imisi biba hagati y'abanywanyi mu gambwe CNDD-FDD n'umugambwe SNL bihagarara
savye mwebwe barumatara mujejwe intwaro abakuru b'imigambo yuko uwo wese azozana imvugo ituma abarundi dusubiranamo ituma abarundi bategwa ubwoba n'amatora yuko uyo muntu yohanwa bimwe bikomeye hariho abadandaza bamwibana cyane cyane bunguruza abantu batwidogira bati twebwe turonsikiraka cy'umugambwe kanaka cyangwa uwundi baca batubuza ati abo muri umugambwe nimwabatwara musubire gutaha tugasaba yuko boreka umurundi wese akishira akizana mutwiwe no muvyiwe
eka kwimanga icyo kibazo kwikubita gashi eka guhanura abanyapolitike cyane cyane eka n'urwaruka rwo barufise inyifato mu ruhagarara rwa maruri hagati iyo migambwe uko ari ibiri n'ibintu byashikirijwe bashinga ntari turi kumwe icyo kibazo mukibona gutereka dutangura kuri ambassadeur Ndaruzani impanuro zatanzwe nabo bategetsi mwaza kiri gute
murakoze cyane gose nkuko nababwiye kuva na kera iyo ndi kuvuga ngaha mvuga nk'umuntu ntaheruka cyane ibya politiki y'u Burundi ariko kumva umushinga ntaha yaseruka ibiro byo kwa perezida Gaston Sindimwo ukumva icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka aba n'umukuru w'umugambwe CNR Agathon Rwasa ukumva umukuru w'umugambwe CNDD uri ku butegetsi yitwa Evariste Ndayishimiye abo bose badahamagarira abanyepolitike n'abari mu ntwaro yuko bogerageza bagahagararira amahoro bagahagarira imvugo yunga ubumwe ituma abantu badasubiranamo ni ukuvuga nk'ikibazo bagitegereye mbona yuko kumbure baguye n'abandi basangiye gutwara igihugu n'abandi basangiye imigambwe kuruta iyo migambwe ibiri iri ngaha gusa tuba byiza nk'uko yabisabye bagahagarika izo zose bituma abantu basubiranamo bakicara bo yavuze ati ukwezi kuba gikwiye bakicara bakiyumvira hamwe n'abandi bamwe bari muri leta abandi bari mu migambwe iri kumwe na leta n'abari mu migambwe nyene ivuga ibindi byiyumviro sinkundi iciyumviro bavuga ngo itavuga rumwe na leta aba namba ifise ibindi byiyumviro by'iterambere ijyanye ku butegetsi ngira byotuma bose bashyira hamwe kuko bose bava kujya mu itora rituje bagomba kujya mu itora rituma abarundi babizigira kandi rituma abarundi bizigira amahoro yorivamo
kuri ku bwanyu rero murabona ko ubwo butumwa bubaha akizera ko indyane zari zigize iminsi zizoteba zikarangira
ubwo butumwa uko ndabibona nuko bwari hagati nuko buri hagati y'imigambwe kumbure ibiri CNDD FDD na CNL iyindi migambwe nayo iriho kandi twahora tubyumva muri iyo CCRF umukuru wa CNDD ashikirije ngira n'ivyumviro by'abandi bobishyiramo kuko bose n'abarundi bifuza guhiganira ubutegetsi kugira mu matora yimirije umunsi azoshika aze abantu bose bayizigiye abantu bose batuje abanyagihugu ntibaturature kubera amatora ahubwo bashyira umutima hamwe yizera abo batoye amatora.
Ambasaderi Bizimana namwe ubwo butumwa mwabwakiriye gute?
Yego murakoze cyane nibaza yuko ahubwo ntangwe gushima yuko jeno vuga ko bumvise akamo twabate hari kiganiro cyaciye kuri radio nyene turavuga akamaro k'imvugo ihumuriza nirango jembo ga yuko babumvise akamo nabo ravuga bati reka natwe tubishimikire ko jewe byaranezereye cyane kuko buriya yerekana yuko izo mpande zose hari zifise ugushaka yuko abarundi bobana neza boja mu matora batunganye ata guterana igitsure ivyo navyo bifatanye nuko amatora yoca ba neza kandi n'igihugu bivuyemo bakavyemera hanyuma igihugu kigatera kije imbere kuko twarabonye iyo habaye izo ngorane haraba gushamirana hakaba nyene ibintu bitameze neza ku buryo duca dusanga byadusamaje aho gukora ibikorwa biteza imbere igihugu ugasanga twagiye muri ivyo bigafata umwanya kugira ngo dusubire gutora intumbero
namwe rero murasaga kizera ko ubwo ruhogara rugiye kurangira
jewe ndavyizeye n'ukuri kuko iyo abo bategetsi bose bavuga bati dukeneye amahoro dukeneye abantu babana mu mahoro ubutovyumva sinzi ico yoba yishimikije ego nibaza ko bizokunda
ambassadeur Gabriel Ndaruzaniye mu Burundi gihe amatora yegereje hama haduka ibintu bitera ubwoba abanyagihugu basanzwe twakwibuza ko mu 2015 hariho abantu bitabarukoti eka no mu 2010 harabaya ibintu biteye ubwoba by'abantu baterana ishinge muribaza ko mu gihe ico kibazo curuhagara mu bigambwe gorangira muribaza ko atakindi kintu gishobora kuza gitera ubwoba abarundi
amatora subu gusa kandi si wacu gusa kenshi amatora nayo guhiganirwa ubutegetsi uyandi ubutegetsi rero bitazogira amategeko aremye atumbereye yubahiriza bose kugira ntihagire ubugira ngo barandenganije bagomba kunkumira barya abantu rero muhora mubona nuko mubona bari ku rubuga baba batumwe nabo bakuru b'imigambwe bahiganirwa ubutegetsi igihe rero amategeko atizewe na bose igihe amategeko y'amatora adatuma abarundi bashira umutima mu nda bati utowe wese tuzomukurikira kuko porogaramu abuze ariyo kuzana amahoro bica bigora abantu bakabona barya abantu bari ku rubuga gusa batumwe mu rufuri n'abahiganirwa ubutegetsi ikibazo kiri hejuru ntikiri hasi nico gituma nashimye yuko umukuru wo muri president umukuru w'intwari yo hagati umukuru wo mu nama nshingamateka umugambwe CNDD umugambwe CNL n'iyindi ngo bari batumye nitwabumvise niyo nzira yo kurondera amahoro nibo abarundi bazokurikira ibyo bavuga rero nibakurikize barayo ko amategeko azobikurikiza aremesha bose ayo mategeko ntayo mfise murambabarira mba nababwiye ico nibaza muganibaza yuko ubwoba bwo kwibwa mu majwi ubwoba bw'uko amategeko atubahiriza bose bizotuma n'ubu haba ibigoye
kuri icyo kibazo naco ambassadeur icyo kibazo c'abantu bate
amategeko y'iritora ryimirije aratumbereye neza yarasangiwe n'abarundi bose abarundi barayizeye abanyamigambwe bose barayizeye bavuga yuko bagiye kwerekana ubutegetsi kugira bateze imbere igihugu bose urushije abandi porogaramu bari waje imbere ariko ntazobaje kurwana n'abatatowe azobaje kubegeranya kugira afashe ko igihugu cyotera imbere hamwe n'imigambi abandi bose bashikirije ibyo rero biri hejuru ntibiri muri bajya batoye muhora mubona
icyo kibazo naco ambasaderi c'abantu ekahama hadutse ibintu bitera ubwoba abanyagihugu n'abahaye akarorero mu kivuga mu kanya gato
rero nibaza ko abarundi dukwiye kuva ibuzimu tukajibona kuko amatora tumaze kuyajamo akatari gake kandi hama haza ibihuha nk'ibyo mugabo batohoje bagasanga sibyo nibaza yuko ubu nibaza ko abarundi twari dukwiye gutera tuje imbere ntitube tudisamazwa n'ibintu nk'ibyo kuko je mvuga nti amatora akwiye kuba karyo yuko abanyagihugu dutera intambwe tuje imbere kugira ngo igihugu cyunguruze ari mu iterambere no mu bindi mugabo amatora ntabe akaryo yuko abantu bacanamwo basubiranye inyuma nibaza yuko byabikwiye kutubera icyigwa n'ukuri haheze imyaka myinshi tugira amatora ibyo byarukoti by'inshinge benshi twasanze ari ibintu bitabaho ari ibintu byo gutera ubwoba abantu mugabo ngira ngo bakaba bifatiye kube ku bindi boba bumva canke ingene babayeho mugabo mu bisanzwe ntaco nta shingiro bifishe rewe nagomba nongere ko mvuga nti ahubwo nabandi bategetsi batwara imigambwe abanyapolitike bakwirikire aka karorero kabo bandi batanze ubutumire bwo ko abantu boja hamwe bakumvikana ntibasubiye kuza bararabana ribi hanyuma nabo nyene abo bandi ako kamo bakagatera ababakwirikira kugira ngo abo bagatere ntibatambe birorera kuko buriya bavuga yuko gutamba bisaba babiri sindi ko nabisiguye neza utambye wirorera nta ntibiba biryoshe ni ukuvuga yuko abo bataye ako kamo ko guhumuriza kugwamagarira abantu kurabana ryiza kudaterana ibitsure
n'akamo gakwiye gukwiragira hose
ego abandi nabo nyene ubwo butumire bo butanga kuba bakwirikirana ku banywanyi babo ego
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gira mwiriwe neza
amahoro cyane
muri he Gira
ni more gose ndi Burundi ni Bujumbura
kandi kazina ninde
mbaje tubumvise
kandi kazina kawe ninde
murakoze
duga kwijambo
bagije ntaye nane no tanga sinamwumvise neza ikibazo
duga kwijambo kibazo cy'imviro muratwumvagira ikibazo icyumviro yego duga kwijambo
ikibazo yari intererano je nari fixe kuico kigani no munsi nashikirije mutimbe kugire njyane byamaziba imbere y'amatora canke mu matora canke nyuma y'amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi gihere tuzise tuzane nazo zonja inshuro ya bwa mbere nkoho mbanje gukeza imyifato leta ifise uno munsi yo kumva bati nubwo turiko turajya mu matora nubwo turiko turaterera amatora ubuze amatora afite amafaranga ubuze amatora afite kujya gutora gusa ariko hariho n'ibindi byoza bituma ayo matora agenda neza aho mvuga neza na neza ku kijyanye n'ukungene ashobora gutegurwa mu iteka n'itekana rero jewe icyo nashaka kubwa mbere gushyikiriza muri Afurika dusome tubizi dusanga tubizi kenshi bikunda gutera ibyo njyane kenshi aba ari ukwigungira kuko basanzwe bategeka muri kino gihe cyane abashaka guharanira ubwo butegetsi kubera baba bifuza kuronka inyungu kanaka politiki itanga ariko icyo na ikibanza hagi bwa mbere kenshi iyo amatora ari mukuba ni uko abantu twumva yuko iyumvi ari igihe utegereza kubanza kujya imbere imigambo yacu mu gihugu cyacu ingorane kwinshi zikunda kuhaba ni uko imbere y'ibindi byose nta byumviro bihaba mu migambwe imigambwe myinshi igiye kureba ku mintu yatanguye muri Afurika uko imintu itangura muri kino gihugu cacu ni uko usanga ari imigambwe yatangujwe n'ishavu iyindi migambwe nawe ugasanga ihuye kubwirwanye banaka iyo migambwe rero yageze amatora nta kindi ikora atari kuvuga nabi uyu nawe yagiriza uyu nawe ahana uyu rero numva nti icyoza gituma ayiteka n'itekane riba mu gihe cy'amatora imbere cyangwa inyuma y'amatora ubwa mbere na mbere hubanza agahiga mu byumviro nicyo migambwe yubakiye ku byumviro yumve yuko imbere y'amatora dushyikiriza ibyumviro abanyagihugu bakeneye twobaronse iki bitakozwe n'iyi leta ihari muri imyaka imaze itwara n'icyaha n'iki twe twokora icyo gihe hamwe hari ibyumviro hubanza ibyumviro nk'uko tusaba tubibona mu bindi imbere hubanza ibyumviro ibyo teka n'itekane ryohawe ikindi kintu nacyo ni uko iyo ariko birabaje nibaza inyishu duheruka gutanga mu biganiro tuba turi kumwe n'ubundi rwaruka ruri mashyirahamwe yigenga tuba twumva duti abo banyepolitiki ntibarasambe abajene babo ikuko kenshi ni bakunda gushira mu muri genjani yo barasambe tuje hamwe abajene bari mashira mu igenga abari mu migambo n'atari mu migambo tuje hamwe tugire no kuceno kwita manifestation iri hamwe abantu bose twumva duti mu matora ntacyo tuzokora kiri tuzoza konyanga gakeka ku nuri hanyuma kubijyanye no kwicara na kwanye politique ibicane bayage mugabo imbere kuyaga nibuze yuko abanze umutima imbere gutora amategeko abanze umutima amategeko mu yatora nicyo kibazo cyacu cyaje gitora inzira iriya yatuma igihugu gishobora gukira cyangwa ikije mu njyana z'amatora ariko kenshi bizashoboye gukunda kubera iki abanye politike benshi birajyana kugira baganire ibibazo by'umutima kenshi bajya hamwe kugira baganire kumenya ahubwo bogenda amatora neza ejo cyangwa hirya y'ejo bashobora kuba mu gihe cy'imyongubiri cyangwa ikintu cyatuma ijya cyangwa igihe cy'imyongubiri kwijyana bumva ubwo butegetsi ariko nibanze bahuze n'umutima ubwa mbere bati abana b'u Burundi barakeneye kubaho amajewe icyo nabangiriza ko no guteraga mu rwaruka twebwe bane b'u Burundi twumve yuko kino gihugu abanye politiki babasanzwe bahari ariko barasaza abatari bake bariko barakukuruka nitwebwe dutegereza gufata ibintu mu minwe nitwebwe dutegereza kumva yuko kino gihugu kizagifashe neza abuzi kunawe zikuzira byo kituwaje rero je nibaza ntabwo twakuye ntabwo icyo nitwagirizwa turijemo twumva yuko areka byo kacu ko gukemura ibyo bibazo byakoze cyane
murakoze gira ivyumviro eka bishemeye leka bashinganye turi kumwe bagire icyo bavuze ko marashikije ivyumviro byuko imigambwe abanyapolitike bo bafise ivyumviro bakagwanisha ivyo vyumviro akaba ryo bashira imbere ivyo bazorangurira abanyagihugu akaba kandi yateya kama abajene ngo baje hamwe ika n'abanyapolitike kugira ngo bayage urwaruka nibwo kazoza kejo duga ku ijambo ambassadeur Maria Daruzani
murakoze ndashimiye umushinga ntahe avuga yuko twokwigisha kuja hamwe kuzigisha kugwanira amahoro ibyo ni byiza mu mupira batera umupira ukubise umwere ku muntu agutera umupira ni kosha hariho igihano baho uyu muntu no muri politike nuko abanyamigambwe ntibagwana n'ivyumviro bahiganirwa ubutegetsi akerekana programme y'imigambi y'iterambere bagomba kuzokurikiza kugira abanyagihugu bayikurikire ntibagwana rero barahiganwa gusa bagahiganishwa imigambi y'iterambere bafise n'ingene bazoyikora niyo bajana kwiyamamaza amategeko y'amatora rero nkuko umushyantahe arongoye senze yabivuze atabari mu ntwaro hari aho kumbure barerega ntibahane ingene bigenda amategeko rero nayahe ahana uwo muntu atanguje umudugararo kuko bavuga yuko badahanwa umushinga rwasa yabivuze aba umushinga ntaye rwasa umukuru w'inama nshingamateka ayitegera akanamukuru wa CNL ati abakora ibyo bintu ntibahanwa amategeko rero nayahe ndivyo nagomba gusaba yuko ko haje president hakaza assembly hakaza ministre wa interior hakaza n'abakuru b'imigambwe bemeze abanyagihugu bamenye kuko ziryo kosha hanwa gutya kandi ribaye umupolisi ntarire guhigitana ngo mbaze ati ikosha ryabaye igihano ni iki abantu ntibamenye aho igihano ari ico bazokwigenza neza kandi n'abakuru babo bazomenya ko umuntu baroshe agahanwa mu nyuma atazobakurikira mbona yuko rero abakuriza amategeko kumbure hari aho batebye isure leta nibaremeshe ibabwira amategeko akurikizwa amategeko bayarenze bahanwe ariko ntihagire abakingira ikibazo bakora amategeko ibyo nibyo bihambaye ahandi mu itora bahiganishwa programme z'iterambere imigambi y'iterambere babwira abanyagihugu mu byerekeye indero mu byerekeye amagara mu byerekeye ubutunzi ati jewe nzobakorera ibimurantora ntibagwanisha programme bahiganishwa programme bose ku gihugu kimwe bipfuza ko tubamo amahoro
yego merekana
rero atarimo amahoro ntarama kandi nta yandi mahoro azozana
leka na ambasaderi Bizimana agira icyo avuze ku vyiyumviro vyashikirijwe na agira duga ku ijambo mu kanya gato
yego mbaje kumushimira cyane nongeye ndamuramutsa ku kandi yavuze neza jewe nibaza ko twahuje kuko nanjye mvuga nti amatora arahera igihugu kigasigara kikabandanya hanyuma umuntu akaje mu matora avuga ati none jewe ejo ngomba gushikana igihugu hehe ibyo rero ni bya bindi byo kugaruka kuri programme y'imigambwe yavuga bati jewe mfishe ibi byiyumviro bishasha nje ku mbona aho bizoshobora gutera kudufasha dutera intambwe imbere hanyuma ikindi kintu yavuze gikomeye cyane nico aba urwaruka nabo nyene murabona niko rugize igice kinini cy'abarundi kandi niyo Burundi bwejo nkuko tukunda kubivuga barafise uruhara rwabo kugira ngo nibabe gusa baje nyuma gusa mugabo nabo ivyimbiro byabo byumbirizwe kugira ngo nabo bagire ico baterera hanyuma cyane cyane nibaza ko hariho nibindi imigambwe ikwiye kwihutira cyane nibyo kuronderera abo baje nabonya urwaruka ico bokora kuko buriya abantu batagira ico bakora biyatuma birafite ingaruka mbi ku gihugu kuko baca baba bahitanwa n'impanuka nyinshi ni ukuvuga yuko ikije cyose kirabahitana gabuye ati kora ibi kora aya makosha nzoguha ibi
ivyo biri muri vya vyumviro abanyapolitike bushikiriza ukuntu bufasha urwaruka rukava muri ubwo bukene bukava no mu bushomeri
yego cyane hanyuma rero urumva nibaza yuko twese ari abanyagihugu ari abatwara ari abatwarwa twomenya yuko igihugu ni igihugu amatora ahera igihugu kibandanya umugambi utsinzwe ejo ugatsinda hanyuma igihugu kibandanya tukabona yuko igihugu cyacu twogishyira imbere ibindi byose imbere y'intara kugira ngo ejo abazovuka abuzukuru bacu abana bacu tugire dusigaho tubashikanye
muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Egide mwiriwe neza muri hega Egide
ndukumbo
eduka ku ijambo akazi kawe ni akandi kazi na kikirundi ego egira neza telefone ubaze ikibazo cyangwa ushikirize icyumviro
ye kujya mu makora bino zinko nkumva ko ibyanjye byo hanyu byahuka abatuye ku isi atari mu byanjye bagahuka bakahugura ryano kandi abaderuka mu mashyirahamwe mu gihugu kubera abashinzwe kuba ku isi nabo ni umwenda bashinzwe mu kwezi hakajya abagenewe cyangwa abagenewe ku nkoko y'isi hari na kampanye yo kundi gihugu bakoze abajyana umugambi ndetse n'amazu akaba ari ibintu bifite kwari ari yose hari nini ukora akabara akaba ati ndemeyo
murakoze Egide reka ndumva telefone yawe yatavuga neza cyane rwose ariko mwavuze ikibazo cy'imigumuko reka nicyo kibazo tugiriye cyo washingana twatumiye bakivuga ko ambasaderi ndaruzaniye hariho igihe haba reka nkuko Egide abivuze imigumuko cyane cyane mu gihe cy'inyuma y'amatora icyo kibazo kiba kivuye ku kimu bisanzwe
nkuko nayo yabwiye ngitangura imigumuko ijya mubona barya abantu bagira imigumuko si bivako iva kuba batumye kuko batemera ko barushwa cyanke abandi bazana ivyumviro byabo n'ubu nyene imigumuko leta irafite amategeko ahana imigumuko kandi ategerezwa kubazwi na bose ikagira abashinzwe umutekano bakoresha ayo mategeko gusa badahawe n'ayandi mategeko n'imigambo igihe ayo mategeko avuga neza igicumuro kibaye haba ayo migumuko ikishingwa abashinzwe umutekano n'abapolisi n'abajandarume iyo bibananiye hari nabo bahamagara intwazangabo z'abasirikare ivyo rero birakase amategeko abigenga kiretse y'abapolitike bagomba kuburiza polisi gukora bagomba kubuza abashinzwe umutekano gukora niho imigumuko iba kuko ababatumye baca bagomba kubapfukera nibyo umushyantahe aserukira seneri yavuze ati none abantu bakora ikibibi n'ibini bahanwe gute ko badahanwa tubibona icyo kibazo kiragoye cyane rwose barya sibo batuma bagira amakosha abagira amakosha ni barya bakingira ikibaba bagatuma gira onaho bikora ntashuba nzokuvanga nzoguhagararira tusabe rero abashinzwe imigambwe ko basaba kurekurwa kwiyamamaza bose atawukumiriwe bemere yuko bataba inkomoko y'imigumuko ituma igihugu gidatekana umugambwe wagirijwe tegeko ugahanwa nawo nyene kuko abantu batoye yatumye buhanwa bonyene ubureko nibaza imigumuko si ihambaye ihambaye ubu oba amateko abona neza avuga neza aho bahagaze naho baca abashinzwe kuyakingira bakabenda bakemeregwa atantambamye simboli gituma amatora toba meza ubu rero amategeko y'amatora nayahe n'ukuri no bambesha mu byonda yazi ariko niyabariho akwiye kumenyekanishwa mu gihugu cyose n'abarongoye intwaro n'abarongoye igihugu
yego me ambassadeur Bizimana hari abantu bavuga ko indyane ka zabaye mu bacana cana bakiri bato abahuriye mu miryango itandukanye zoba zamvuye cana cane ku kuntu amateko asanzwe azwi ahana ivyaha nk'ivyo atakurikijwe nk'uko bikwiye aho mwebwe muvuga ko
yaje nibaza yuko naho nemeza yuko ibihugu biteye imbere byateye imbere kubera bishira amategeko imbere ariko ibintu by'iwacu hari aho usanga rimwe rimwe usanga birimo ibindi bintu byinyegeje inyuma kuko mu bisanzwe iyo amatora abaye si ukuvuga yuko naho uba utayemeye ucuja mu migumuko kuko numva mubuze imigumuko numva n'ibijya byo gusambura n'ibijya byo kwica nta tegeko na rimwe rivuga ko umuntu atsinzwe canke arushijwe acaja muri ibi hariho amategeko ayo arazwi ko adashimye ibyavuye mu matora arazi inzego yitura zikamutunganiriza mugabo gushora abantu mu ibarabara kuko twarabonye yuko n'abashora abandi mu ibarabara bo batajayo bashuhura gusa bashura urwaruka kugenda kwica guturira no konona mugabo nabo bibereye ahantu barungika gusa bashuhura ni ukuvuga yuko ngaruka kuri cya kindi nti dushire ineza y'igihugu imbere utsinzwe umenye yuko ejo uzotsinda hanyuma utsinze nawe agatwarira bose ku buryo tutaguma muri rwazuguruzuguru bimwe byo kuguma twisamburira ko nk'impene nibyo jewe mvuga
nushikirize tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviriza irangiye mu ijwi rya Amerika turi kumwe na Leonce mwiriwe neza
Muraho
ego muri hega Leonce
ya
muri hehe
imugita gara Bujumbura
nakandi kazina ninde
ya
kandi kazina kawe ninde
murakoze cyane mbashimiye cyane kuba mu majambo ngiye kujya ku kibazo cya mbere nabonye ibyo mwohereje kuri Facebook ku banywanyi b'ibihugu bya Amerika narishimye cyane kandi nabikengurutse ariko ngo mbashime ibi bikurikira ndashima cyane byimazeyo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akamo yatewe kumbure n'umutwara n'icyubahiro umukuru w'igihugu kuko bijya ku bintu bisanzwe bijya n'ibintu byabonye ko byarenze inkombe bakabona ibintu bigiye gukwega karambaraye rero turasaba dushyiritse imvugo ijyane n'ingiro ntibibe ivugira munsi gusa ntibibe igikiringo batanze cy'ukwezi ko ukwihanganira kwabo mu bijyanye na politike byaba kwahagaze turasaba ko bikomeza bikabandanya nk'uko babivuze ariko nkabanegura kimwe muri ibyo mu byo naho batabigezeho hari ikibazo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yari yigeze gushyikiriza arashyikiriza avuga ati abatagisinzera amafaranga bari batoza nahagarare vuba bwango icyo kibazo kugeza n'isa biracyabandanza nzi ko umutegetsi ntiyajya ashobora kuvuga ikintu nk'icyo mugabo hakaba harimo bamwe bibika imbonerakure ubona ko boba bararenganye bararenze inzego zikuru bakabona ko ijambo ry'umutegetsi ntiryashyikirije bakaguma barikora kandi ya yubuti jega vihagari nilicho niki inunacho yosuya buke akamu kumbure akarawako choja mungye kumbuji uko
Yego me murakoze Leonce ambassadeur ndaruzaniye Leonce ati imvugo ikwiye kuba ingiro aho akaba ari kwavuga cyane cyane ku mpanuro nziza zatanzwe n'abategetsi mu kanya gatoye cyane rwose ico cimvuro mu kivuga kwi
nukuri imvugo y'umukuru w'icege ya umukuru w'igihugu iratomoye ariko uwo mushyantara navuga ati harabandi naho yavuze ivyo batavyumva abandanya bagira ivyo yabujije nta kibazo mpejeje kwishura umukuru w'igihugu n'umukuru w'icegera bategerezwa kubaza abashinzwe umutekano igituma iteko bafashe ridakurikijwe kuko ririndi abaririho zirikurikizwe hama bagahora ari ikibazo rero n'abandi bagaho natwe bazohora ntibakurikize batanga ingero umuntu adakurikije amategeko hari abashinzwe ntabe babishinzwe mu mutekano bace bababaza ni kurya umuntu akoze ibintu ahantu ibyo nibaza ko ari ibintu bihambaye ku nivo zose guhera hejuru ku mukuru w'igihugu gushika kuri musanteri gushika ku mukuru w'umutumba ariko byabaye byanditse gukurikiza ikindi novuga umushyantahe abaserukira umugambo sendeza avuga ati twabonye ko bigoye akeneye seselofe ni ukuvuga ko yabonye ko hari umudugararo mu gihugu ahantu ati ngo rero tuje hamwe mbari ukwezi we yibaza ko ariko byohera kumbure n'ibyo nibamwitabe baje hamwe ugurira abandi bose bahiganirwa ubutegetsi mu migambwe yose baje hamwe n'ivyamara ukwezi ni vyiza n'ivyari amezi abiri kazima vyo babizanye amahoro muga bakeneye kumvikana n'abantu bose bashinze iby'imigambwe n'umunyamatora kugira ngo iyo midugararo ibuze amatora meza mu gihugu ihagarare bose bakurikize amategeko n'imigambwe yose yumve kuriza amategeko ariko imigambwe yemerewe mu mategeko itegerezwa kwitaba n'abatavuga rumwe kumbure ko ari abarundi muranababaza kumbure hari naho wosanga nabo bakeneye icyo batera mugabo kuvubikira imigambwe imwe ngo twumvikane turi babiri cyangwa turi batatu
reka murakoze reka na ambassadeur Bizimana nagira icyo avuze ku cyimvuro cyashikirijwe na Leonce avuga ko ahubwo nyabuna imvugo ikwiye kujana n'ingiro mu kanya gato
yego murakoze nibaza yuko uko babivuze navuze natanguye mvuga nti byerekana yuko hari ugushaka yuko abarundi twobana mu mahoro kandi ukabona ko abo bategetsi intwaro babishyize ku mutima igisigaye rero nuko n'abandi baje inyuma bakumva yuko icyo cyifuzo ari ikintu ngirakamaro hanyuma nibaza yuko nk'uko ambasaderi Gamariyeri abivuze nuko ako kamo katewe n'ubuserukire umugambo w'isengege n'abandi bokitabira kuko nabo bakicara hamwe bakaganira kuko buriya kenshi ari aho twebwe twamaze twiyumvira ko ujya yamavuga ngo ndiko ngirirwa nabi duca dufata yuko umengana intungane hariho nkumbure uruhara nawe abafise muri ibyo biba bikoraga nicyo gituma yo kwicarana hamwe bakaganira bakavuga bati aha twifate gutya abanywanyi bacu tubahe ubutumwa ubu hanyuma imigambo yose ndazi kufise amategeko araba ingene abanywanyi babo bitwara icyo gihe bari hamwe bakavuga bati aha hari umunywanyi umugambwe wacu wagiriwe nabi none mwebwe mumeze gute kuko hari naho usanga bigirwa ahantu umuntu akabigira akabyitira umugambwe ari amakosa yiwe ari abikoze kwa twe kiwe ivyo rero urumva icyiza cy'uko bicara hamwe bakaganira boca bumva ko iyi ngorane zavuye umwe wese akavuga ati njyewe ntumbereye kangene gukora iki nsukemwo mabisi uwundi ati nanjye ngire nsukemwo mabisi mugabo umwe avuze ati ngiye guhumuriza abiwanje nawe aho kubaha ubutumwa bwo kubasaba ko batuza baje hamwe bagatekereza wewe ahubwo ugatanga ubundi butumwa uca usanga rero ari bimwe umuntu atamba yirorera nicyo gituma icyo kintu cyo kwicara hamwe cyo kuganira ari ikintu n'ukuri gikomeye kandi aba abantu bose bo kwitabira ubwo butumire bakabwitabira bakicara bakaganira
igameye tuyutse nshuti mwese ko muri ko marabanda nyakumviriza radio ijwi rya America turi kumwe na Gaspar mwirewe neza
mwirewe neza abanyamakuru
mwirewe neza muri ga Gaspar
mwirewe neza
muri hehe
Jendi mu Rwanda
yego duga kwijambo kibazo cyumvira
ambo nashimira kuba tumirwa mwatwohereje cyamwatumiye uyu munsi akabazo kamatsiko naba mfite cyangwa inyunganizi niba abanyapolitike yenda mu butegetsi baba uriho numva ko hari n'abatavuga rumwenda nabwo ariko kujya kwicara hamwe bakaganira bagashaka umuti w'ibibazo yenda za birimo muri leta kuko ni inyungu ku baturage kandi burya kuyobora no kufite abaturage uyobora ibyiza burya kuyobora abaturage kandi abantu bose nuko ngo baharanire ubuyobozi no kugira ngo bashakire imibereho myiza abaturage baba bafite mu nshingano zabo numva icyakabaye kiza rero si uguhangana numva icyakabaye kiza kuruta ibindi byose gushyira hamwe bakaganira ku kibazo baba batumvikanaho bagashakira umuti ibibazo biri mu gihugu nibura by'akarusho abaturage bakabaho neza nta kwirukanka ngo bamwe barasimbuka bajya aha abandi gutya na gutya numva icyakabaye kiza gushyira hamwe kubaka sosiyete nyarwanda cyangwa sosiyete y'abaturage nyarwanda cyangwa y'abarundi muri rusange byaba byiza kurutaho
murakoze Gaspar ku byumviro byiza reka duhe n'ijambo kandi Alodi imbere yuko abashinga ntabwo bagira icyo bavuze Alodi mwiriwe neza
yego mwiriwe
muri higa Alodi
ndi Kampala Uganda
Kampala murafise ikibazo cy'umviro duga ku ijambo
ni cyo yumviro yego mu bisanzwe je abanyepolitike ndabona umengo ibintu bakora ni byo gutesha umutwe w'abanyagihugu uri kuraraba abanyepolitike barajya mu manama bakavuga bagapfundika ibintu tireka tugende dukora ibi bavuganye ibyo bagiye gukora mu gihe bavuganiye hejuru mwayo manama yabo ugacitangaza ibyo bagiye gukora kuri tere ngaca nimbaza cyangwa nibaza ko wumva ngo ngahanga ingingo z'umugambwe naka ngo zasambwe zabomowe ukomba ngo zaturiwe ukomba ngo umugambwe abamo umugambwe n'uyu ngo bagwanye nabo umugambwe n'uyu biva hehe kandi baba bafundisha amategeko ariko bo bagacya bagenda mu banyagihugu ibyo bavuganye hejuru nibi ari byo babwira abanyagihugu iyo nkavuga ati abanyepolitike bikebuke kubera ko abazi yuko niyo nama bari kumwe nabo bo hejuru azi yuko hariyo ibyegeranyo bazavugira akavuga ibyo atazogenda ashyikiriza abanyagihugu ugasanga agiye mu banyagihugu abiba yiki urwanko genda mukore muturire ibi nibi genda mukore nabo kunuku nuku nkavuga rero ati abo banyepolitike bagiende ibyo baba bavuganye bapfunditse hejuru abarizo
genda kwigisha mu bihugu. Yego murakoze Elodie mushya ntahe bizimana deka mutangwe mu gicho mwishuye ku yashikirijwe ivyimvira vya Gaspar na Elodie. Gaspar akaba yavuze ko abanyapolitike bose yakwiye kwicarana hamwe ikaguhangana ko ari bibi akaba avuga kandi ko abanyapolitike bakwiye kurondera neza abanyagihugu harodi we basa n'uyinuba abanyapolitike naho yavuze muri rusangi mu kivunga ko bose bashuka abanyagihugu tuga ku ijambo mu kanya gato
yego murakoze cyane nagomba nshimire Gaspar na Alodi Gaspar nibaza ko twahuje ku bintu byinshi kuko natwe tuvuga tuti ibiganiro abantu bicare bajinama n'ingingo batera inkuru bavugana ibigoye igihugu bavugana ingene bo boteze imbere abo batwara kuko nibaza yuko umwe wese avuga ati umugambi wanje ugiye imbere jewe abanyagihugu bazokugukiki ibyo nibyo nibaza twame dushimikira ko uko ari gutwara kugira ngo igihugu gitere imbere ucunguruze hanyuma kuri uyu Alodi avuze navyo byo kwinuba abanyamigambwe nibaza yuko nukuri ntitube cinboninge nabivuga no vuga nti nta muntu numwe yogenda za kwigisha ngo abantu bibankane bagiranire nabi kuko uri umuntu twara ntushobora kuvuga ngo jewe nzoza gutwara igihugu cy'umunyota nukuri urwanko nirwubaka ibyo nibaza yuko ari icyumviro ciwe hanyuma ni nkuko kenshi harabahora babaza bati mwebwe kubera iki nko mu Burundi muri abakirisu barenga 70% muja mu misa iminsi yose amasengero y'amayuzuye mugabo hakama hari ngorane hari zakantu kumba abantu bacanye mu bagize gute ni nyiri rero ariko aravuga n'ukuvuga yuko nta muntu jewe nta sengero jewe ndu mukirisho muranja mu isengero nta muntu numba agenda kubyi mu isengero yigisha abantu atigenda mugiriwe mugiriye naba bandi mama watwigisha urukundo mugabo kubona bitika n'ukuvuga yuko ariho abantu usanga bameze uko nyene bakora makosa ku giti cabo umuntu atoca yitirira abanyapolitiki nivyo harashobora kuba hari uyu n'uwundi ashobora kuba abikora uko ariko muri rusange nibaza yuko atamunyapolitiki yogenda avuga ngo genda mubanze muturire mwice mugire gute ama nange nzoze gutwara
ndagutwara ubutaka nika nivyo vyimviro vya Gaspar Narodi tubibaze ambassadeur Andaluzani ndoga kwijambo
murakoze cyane yuko umushya nta Edouard avuze vyo abanyepolitike abantu babo barongoye iyo bataye umurongo bahagiye ikosha nabakihoza cyangwa kugira gakingira kibaba abari para arabatuma kubandana nibaza yuko rero igihe umuntu akoze ikosha yisunze umugambwe wiwe umukuru w'umugambwe ateza kwishura cyangwa muhanisha yatamuhanishije rero abamushigikiye nkuko nabivuze ntibibera hasi bihera hejuru nta mukuru w'umugambwe akingira ikiba wishe umuntu yogira ngo siwe yishe umuntu ntibishoboka yari kumujyana ku butungane ati umuntu sinamutumye kwica jewe niwe yishe abantu agahanwa kuko amuhanishije ariko umunyepolitike amukingiye ikibaba niwo hafi ingwano mu gihugu amategeko rero bareka bayakurikiza bayakurikize abashinzwe kubashigikira umugambwe nabo babashigikire mu mahoro no kurwanira ubutungane mu gihugu icyo nicyo kintu gihambaye ndasubiye guhamagara abanyamigambwe bose baba bari kumwe na leta nabo batavuga bavuga ngo bahanishe izindi porogaramu sinkunda ijambo batavuga rumwe bagwanira amahoro bose kugira bavuge mu mutekano babwire abanyagihugu batuje ntibabwire abiruka ikindi cya nyuma ngomba gusubiramo twavuze twese bavuga ngo ibiri mu inama bigira imana iyo ako kamo batewe abanyamigambwe ngo baje hamwe baje inama barabe ibintu byotunganya amahoro neza kugira amatora azabe mu mutuzo abo bantu nibaza yuko ako kamo bugakurikira kandi ari umugambo uri kubutegetsi ari abandi bari kumwe nabo n'abandi bafite ibyiyumviro bahayanisha batajyanye n'iz'iwabo boja hamwe bakaje inama niho hazoba imana mu byo bakora biyumvira ingene abarundi bazotwara bose bubatwara mu mahoro mu mutekano uje bayarushije abandi baje imbere hanyuma umwaka uza basubiremo abandi bamusubirire mbwa abarundi bari mu mahoro inama rero irahambaye bategerezwa kuja hamwe batagiye hamwe n'umuntamaro tuzoronka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gi mwiriwe neza Gi
mwiriwe neza
muri hega Gi
turi mu Kirundo
mu Kirundo akandi kazina ninde
kazina ni Landry Gi Aishaki
ego me duga ku ijambo ikibazo cy'imvio
ego jewe nagombe shimire cyane abonye politike kuba bariyumviriye bakagira iyo nama ariko yo bakabonana bakavugana ku bibazo byabo banyamigambwe batotezwa cyane bakagira iki tugasaba yuko bitoba mu majambo gusa ubwo babishyira mu bikorwa kuko abanyepolitiki b'abarundi turazi ko gacisa karimi gasosa ariko ikibazo twaca tubaza nuko ayo matora none azotegurwa gute abahunze hari impunzi zigera ku 400,000 zikiri hanze y'igihugu badadoshobora gutora nabo nk'abandi cyari cyo kibazo mbaza abanyepolitiki boba bari hanze
murakoze
nkabaza yuko nabo bashobora kuza kwitaba ayo matora canke uko bizogenda
murakoze Landwegi Ashakiye reka duhe ijambo kandi Olivier abashinzwe turi kumwe baragira ico bavuze kuri ico kibazo mubajije reka mukanya gatoyi reka Olivier niyo ngabona hamwe mu gice muvuze Olivier muri beneza Olivier muratwumva ndumva Olivier atari kwa radutega matwirika tubanze duha ijambo bashika ntahe bagira ico bavuze ko byashikijwe na agi ahishaki reka ambassador ndaruzaniye mu gihe cyo muvuze ku byimbyo byagi ikibazo cyakabije ikibazo yabaje nuko aya matora azogenda gute kandi hakiri impunzi ziri hanze ariko akaba yashikirije n'ikindi cyimbyo
jewe nibaza yuko iyo mpanuro atanze niyo kuko ikibazo cy'impunzi iyo batafite umutima hamwe n'ababo ntibafite umutima hamwe batashe rero nibaza ko mu gihugu hoba icyuze gusumba kugira ngo amatora ajemo n'ibizo yavamo akurikiwe na bose ibyo rero ni ibintu bigoye ni porogaramu zigoye ariko icyiyumviro cy'uko abari impunzi zobanza gutaha mu gihugu nibaza yuko zoba ziza ni nabyo twashyize mu 2025 inyuma y'amasezerano ya Arusha twaratahukanye impunzi zose turabo murabe mushatse n'abafise ubwenegihugu bubiri baremererwa gutaha n'ibyo Arusha yavuze nicyo gituma mu 2025 amatora yabaye ntagishobora nuko abari hanze bari batashe n'utatashe atacamubuza gutaha ubu rero basubiye kugenda twasubiye mu ndyane ziza bihagaze impunzi zigatahuka ubu matora ari mu mahoro gusumba kumbure tukabandanya porogaramu twese abarundi bafite umutima umwe bafite inzira imwe yo gutera imbere ibyo nibaza ko ari ikibazo gihambaye si mu nyuma bibaye tekinike twabivugana twabwene bigenda ariko uno munsi mbona umwanya muremure wo gusigura neza bagenda mugabo birakenewe cyane rwose ko impunzi zitaha
Mushikantahe Bizimana ambasaderi Bizimana namwe mubwire icyo muvuze ku cyimbo cyashikirijwe na Guy Ahishaki akaba avuga ko ibyashikirijwe n'abanyapolitiki bikwiye gushirwa mu ngiro akaba yabaje n'ikibazo cy'ukuntu ayo matora azotunganywa kandi hakiri igitigiri kinini cy'impunzi z'abarundi bari hanze mu kanya gatoya cyane rwose
yego murakoze cyane imbere y'uko nishyura kuri icyo ibyo mvuze kuri icyo nagomba mvugeka yuko dukwiye kumenya yuko abanyagihugu atari ibijuju twama tuvuga ngo abanyagihugu abanyagihugu mugabo iyo sinibaza ko umuntu akuze afise ubwenge bukwiye sinibaza ko umukuru w'umugambwe cyangwa ubundi yamubwira ati genda ukora iki agacagenda akabikora yugaye amaso kuko buriya amategeko nayo arashobora kumuhana kandi arabizi neza iracyo rero tukivuge tugisubira yuko abanyagi abo bantu baza gukora amakosa ntabwe ngo yishimikije iki yatumwe n'uyu amenye ubwa mbere yuko afite uruhara itegeko rimurabo bwa mbere hanyuma kandi abone yuko ibyo ariko agirira ubundi canke abone ariko agira bidahuye n'amategeko ko yibaza ati none je babingiriye byogenda gutse n'ukuri yaho turakwiye kuhagarukira tukahagaruka tukahavuga hanyuma ibi by'abanyapolitike bwo gutaha nibaza ko hari akamo katewe yuko botahuka kandi amatwi ansumira hari abakumvishe mugabo buriya gutaha biva ku muntu ni ubushake bw'umuntu nawe butahuka na ku nguvu ariko sinibaza yuko kandi twarindira ngo impunzi zose zitashe aba ari amatora yoba kuko hari abahunze kubera imvo izi n'izi n'izi ariko rero nibaza ko ingene igihugu gitunganijwe ingene politiki itunganijwe ibyo by'amatora birategekanijwe bitaraye byotera izindi ngorane nicyo gituma rero nuko abashoboye gutaha babishaka batahuka n'ubu ariko baratahuka mugabo ntikosha tuvuga ngo badatashe bose igihugu gice gihagarara amatora ntasubire kuba nibaza ko twoba duteye ingorane rusumba
yego mereka duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika John mwiriwe neza
ndabaramutsa
muri hega John muri hehe
hello
duga ku ijambo ikibazo cy'imviro ndumva twumvikana nabi
yego sawa je niko ndabumva neza merereye mu ikambi y'impunzi inyarugusu
yego
sawa je nagomba mere nk'uvuga mfatiye kuri ibi mwari mwatweretse ku rubuga rwacu rwa Facebook ku kuntu amatora muri 2010 twaba 2020 ukuntu twaba turiko turayabona ariko reka mbere kuri kano kajagari navuga ni yafatiye ku kubomagura ingoro z'imigambwe na cyane cyane izi za SNL hanyuma kubona uyu mushikiranganji w'intore hagati mu gihugu Pascal barandagiye cyo kimwe n'uyu mu cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu baragishije ijyanama ku banyamigambwe Jeho navuga ni ahubwo abanyamigambwe baharabire neza bijyanye nka imwe bavuga ati nyokuru ati umwana ahamagara nyokuru ati n'umugore wiwe bijyanye n'uruhenda maso ni n'uguhenda maso kuko muri ko muri abana bajya babikora niba ariko barafatwa n'abari ko barafatwa n'ukuca bari kugwa kuko ni kubona ibihano bari kubarahaba bona babahaye ngo ameza atatu ngo kajya kajagari katuje kahagaze ahubwo je ndabona umenga nabijya nta nuko bifashe icyo nari kubona umuntu afatwe mu ikosa ibirira aho bacha muhana akarorero nkabajya abana bitabaguriye ko zijya muzu urabona nka kijya kibazo cyabo cyagiye mu nama nkuru cyo cy'umutekano igihugu mene kubera iki ibyo kugomagura ingoro z'imigambi batoshora kubifata nyene bakanshira mu ntoki erega hajyanye naho turi nyuma y'igihugu turabibona ikindi nacyo nabajya bari ndani mu gihugu barashobora kugira ubwo bacane rwose nkacangaruka no kuri no rugendo uyu mushikiranganje nyene w'intwari hagati mu gihugu Pascal barandagiye ariko kugira zandikana za mutenderi ariko fine ari gusa ntarakira kutamutekana ego ariko arahimiriza none ko ariko arahimiriza mu nzingo nizihunguke ubunya bazotora baramaze kwandikwa eske aba ariko barahunguka kubitokunda kandi nkuko uyu Bizimana ariko arabivuga umuntu ahunguka ku bushake turave nk'agasakirisa ariko barakoresha bishobora kuduhumuriza mbega kubera iki bazi no muri Tanzania hariya mu Rwanda badashobora kujyayo oho bari yase barundi bene wacu bo bari hama
ndabona akanya kihuta reka baguhe inyishu kuri izo bibazo nka bitatu mushikirije reka ambassadeur Gamaliel tangu kuri mwebwe John avuze ati eka abanyapolitika ahubwo bariko basiga abanyagihugu inkore ku maso eka no kaba yavuze no kibazo cyo gutahuka mbega impunzi zotahuka zogira uruhara mu matora niko kibataja mu Rwanda abo bagiye muri aya makampi duga kwijambo mu kanya gato nk'umuntu umwe ndabona akanya kihuta
urakoze uko ndikondagenda kwa mugabo nibaza yuko akebuye kuko barya bategetsi batanze ibya byimbiro bifite ububasha kubisubiza mu makoro akabyemera haba namba mugabo uwo muntu asa n'uri ari mu buhungiro agira ati none ko babivuze tukabona ibyo bagomba gukura bibandanye n'ibyaba ariko bigenda barafite ikibazo kuko batanze itegeko rikurikizwe mu gihugu ni bibi cyane gose nibaza yuko ahanuye neza ku bwanje ingingo bafashe amategeko bafashe bakwiye kuraba kwakurikizwa neza nk'uko babiguze igihe adakurikijwe mu minsi izoza ntacyo bazaba bagitegeka mu gihugu bazohava babangira nk'uko umutegetsi ashinze itegeko arafata n'ingingo z'uko rikurikizwa nosaba rero yuko ibyo bavuze umukuru w'intwaro yo hagati n'umushyigikiye umukuru w'igihugu ibyo bavuze bategetse ko byokurikizwa ataguhigishanya mu gihugu abavyanse abashinzwe umutekano bakabahana ibyo nibaza yuko bakwiye kubikurikiza nibyo abenshi ababwira amajambo n'ingiro bikwiye kujyana murakoze
hari n'ikibazo mu kanya gatoyi ashikirije kivuga ariko ndabona akanya kihuta kugituma abo bategetsi bataja mu Rwanda reka duhe ijambo ambassadeur Bizimana atangura avuga cyane cyane ku cimvira cya John avuga ko bajya abanyapolitike bagize inama bari kubasiga inkore ku maso abanyagihugu bari kubahenda akaba yavuze kandi n'ikibazo cy'abarundi bazotahuka bazogira uruhara mu matora duga ku ijambo ambassadeur Bizimana
ego jewe nibaza yuko uwo muntu ibyo yavuze ntitubihurira ko cyane kuko tunibaza ko hari umuntu impunzi umushikiranganji yasubiranye inyuma mu modoka yiwe canke mu ndege yajemwo ku nguvu abatahuka n'ababumba ba umutima wabo ubumba ko bashobora gutaha kandi maze kubona ko batari bake batahuka
ariko mu makuru twaronse mu kanya nuko umushikiranganji yajejwe ntwaro hagati mu gihugu cha Tanzania yoba yatangaje n'amakuru tuzobanza ku utahoza yoba yatangaje ko barundi b'impunzi bari makampi bazotahuka babishaka eka n'abatabishaka nabo nyene bakazotahanwa ifite n'ibintu ashobora kuba yatangaje
no ivyo ntabyo numvise mugabo nibaza ko impunzi gafite amategeko aziraba nibaza ko bazokurikiza amategeko muri ivyo byose ari amategeko y'igihugu barimwo canke amategeko
ambasaderi Bizimana ndabashimiye cyane gose ndabona kanya kihuta ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ndabashimiye namwe ambassadeur ndaruzaniye ku kanya mwatoye amabanga mwari mufite umunsi eka mwa amabanga akomeye mwari ko muja mu mabanga akomeye ariko mwatwihanganiye turashimiye cyane gose na ingenieur Maclean tukadushimiye na Fatou Kalala tukadushimiye n'abanywanyi bose bi radio Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro tutibagiye cyane cyane abagize uruhara mu kiganiro bagahamagara bagashikiriza ibyiyumviro byabo n'ibibazo byabo turabifuje rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.